ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muramutse juti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Unikije.
Bonjour mon français ça c'est une formation il y a bani zo kwenga n'azo bya binyobwa yanafashe cyane ko umuntu basabaga mbere na mbere basaba ko nagira nuza diplome y'ikenye n'izo kutuga izo kurya bisukusutu kandi ifite nyine bunda ifite ngo bite n'ese bona formation nyine.
Uyo ni Justin Faida umunyarwanda afise ubwenegihugu bw'umufaransa avuga ukuntu yatanguye kwenga umuvinyu ukozwe mu bitoki by'imihwi kimwe n'ukuntu yaronse uburenganzira bwo kudandaza uyo muvinyu ku masoko mpuzamakungu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ibyumviro by'ishyirahamwe ya ProDH rihanira agateka kazi na muntu kuko ntamatora yogenda neza mu Burundi hamwe n'ukuntu amatora n'umutekano amahoro n'umutekano byorama. Inkuru yerekeye imyaka 15 irangiye habaye igandagurwa ry'impunzi ry'abanyamurenge mu Gatumba mu Burundi hamwe n'inkuru yerekeye iyugurwa iyugarwa y'ibitaro bitembera mu ikampi impunzi induta mu gihugu cya Tanzania turazigaruka ku mukanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Imiti ibiri kuri ine irikiragerageza kugira ivure Ebola muri Republika iharanira demokarasi ya Kongo yerekanye kwikiza kandi ko ariyo ikwiye guhabwa abarwayi. Iyo miti inyuma yo kugeragezwa yatumye abahinga bayigira imiti ya mbere gukoresha ku barwayi ba Ebola muri Kongo, aho Ebola imaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 1,800. Mu bantu bativuza barwaye ico kiza cya Ebola, 3 kuri 4 barahitanwa nayo nkuko bishikirizwa na Dr. Michael Ryan wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS. Kuvura Ebola cyabaye ikibazo ku bategetsi ba Kongo bivanye n'intambara hagati y'abenegihugu kuko benshi ngo bahitamo kuguma mu mihana yabo barwaye bigatuma uwo mugera urandarara ugafata abatari bake. Abantu batunze inkoho muri Nouvelle-Zélande bamaze gusubiza ku bugombe bwabo inkoho zicira umuriro zirenga 10,000 ni muri programa y'igihugu yo kushumbusha amafaranga yashizweho ni na leta inyuma y'ubwicanyi kivunga bwahitanye abantu batari bake. Nouvelle-Zélande yakuye ku isoko inkoho zirasa abantu benshi inyuma yaho witwaje inkoho yiciye abantu 51 akomeretsa abatari bake ku misigiti ibiri yo mu gisagara cya Christchurch ni mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uwo mugambi wa leta wo gushumbusha usubije inkoho zobandanya gushika mu kwezi kw'12. Abashinga amateka bo muri ico gihugu ca Nouvelle-Zélande bemeje ayo mategeko akomeye ku nkoho inyuma y'ubwo bwicanyi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta ya Perezida Donald Trump yaratangaje politike nshasha ku munsi wa mbere jo yima green card hamwe n'ubwenegihugu abimukira batega amashi mu gufashwa na leta mu bisata byo kwivuza, guhabwa ifungurwa no guhabwa uburaro. Ken Kushineri n'umuyobozi w'imfata kibanza w'igisata cya Amerika kijeje ubwenegihugu n'abimukira yatangaje ko abifuza kuza canke kuguma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakwiye kuba bikwije kandi bashoboye no kwifasha. Ariko Kusineri ashikiriza ko programa zo gufasha impunzi zisanzwe zarahawe ubuhungiro muri Amerika abahohotewe mu ngo zabo hamwe ndetse n'abahuye n'ibibazo by'urudandazwa rw'abantu batazokorwa ko niyo ngingo. Amashyirahamwe aharanira agateka k'abimukira muri Amerika bariko bariyamiriza iryo tegeko. Urunani rw'ayo mashyirahamwe i New York ruhukiyemo abanywanyi barenga 200 bavuga ko iryo tegeko ari urwanko kubava mu bindi bihugu kandi bagiye kwirwanya bivuye inyuma. Ibikorwa byo gutabara biracabandanya mu mareta ane yasinzikajwe n'imyuzure y'imvura mu gihugu cy'Ubuhindi, aho abantu bashika 200 aribo bamaze kuhasiga ubuzima, abandi barenga umuriyoni barakurwa mu ngo zabo. Abategetsi b'Ubuhindi baragabisha ko ibitigiri by'abafuye bishobora kwiyongera mu gihe abatabara bakirondera abantu boba baratwawe n'inzuzi kandi boba bari no mu bihomoke vy'amazu mu gihe imvura ari nkenegwa cyane mu bice by'igihugu cy'Ubuhindi byasinzikajwe n'uruzuba ni nayo yica abantu benshi baharurwa mu majana buri mwaka mu mwaka uheze leta ya Kerala ni muri cyo gihugu cy'Ubuhindi yaratewe n'imyuzure aho abantu baharurwa ku majana 450 bahasize ubuzima mu gihugu cya Misiri niho harangira inama y'iminsi ibiri kuri wa kabiri n'abakuru b'imihari ikomeye yagize uruhara mu myiyerekano muri Sudani nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu kuri wa kabiri mu gihe hasigaye iminsi mike ngo hasinywe amasezerano akiri inzira abasivile kuzorongora igihugu cya Sudani intumbero y'umubonano kwari gushika ku mahoro mu gihe yakirindiriwe gutera uwo mukono kuri aya masezerano arindiriwe igihe kirekire nk'uko byashikirijwe n'uwo mushikiranganji.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi kudukurikira ku kibanza twandikira kwa makuru we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ishiramwe ya PDH rihanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu n'ubw'abanyororo ryasohoye urwandiko rwerekana ukuntu indyane Burundi burimwo kuva mu mwaka 2015 zohera mu byo ritanga nk'imiti harimo gutegura icuka ciza cyo tuma haba amatora atekanye irekurwa ry'imboheza politike gukura imitahe ku banya politike abaserukira amashyirahamwe yigenga n'imenyesha makuru itahukanwa ry'impunzi no kuzisubiza mu byazo hamwe ni rungikwa ry'abasirikari n'abapolisi ba ONU n'ubumwe bwa Afrika buja gucungera amatora. Inkuru ya Eloge urika neza umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika.
Muri urwo rwandiko ishyirahamwe PDH rivuga ko indyane za politiki ziri mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 zigaragarira ahanini mu bintu bikurikira: ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro, abantu bicwa n'ababurirwa irengero baharugwa mu bihumbi by'imfungwa za politiki n'abazi ivyumviro vyabo, ibice bigera kuri 5% vy'abarundi bahunze igihugu, ubuzima busa n'ubwahagaze mu bijanye n'ubutunzi n'imibano, urwanko hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo hamwe n'amashyirahamwe yigenga, imigenderanire mibe hagati Burundi na bimwe mu bihugu bibanyi ifite ingaruka mbi ku banyagihugu begereye imipaka, ukwiyugarira ko kwa leta kwatumye imfashanyo zihagarikwa, ukumagana mu bijanye n'ishoramari ry'abagwizatunga bo hagati mu gihugu na mvamakungu, hamwe no kuvanga inzego z'umutekano mu vya politike. Aprodage menyesha kwibi hamwe n'ibindi byinshi tadondaguye bishira Burundi mwirinde ugereranije n'ibindi bihugu biri mu miryango ya karere ku rwego rwa Afrika na mpuzamakungu. Iryo shyira hamwe ryagiriza iyo miryango kwirorerera ingene Burundi bwihamba atanga ingo n'imwe bufata yo kubukura mucobo. Limenyesha ko hageze niba hatarengeranye ku miryango ya EAC umwe bwa Afrika na ONU yahagarariye amasezerano ya Arusha isubira gufata ingamba zo gufasha Burundi kugira ibindi biganiro atari iby'uruhendo byorinda Burundi kuja mwirimbi. Ibwirizwa nshingiro ryo kubandwa ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze muri ya Prodeashi baribona nk'ijyaje guhamba amasezerano ya Arusha na demokarasi mu Burundi. Kugira ibintu bigende neza hanatunganywa amatora humuriza bose, ishyirahamwe ya Prodeashi risaba ko hakorwa ibitari bike harimwo gushyiraho icuka gituma hatunganywa amatora yizewe adahengamye kandi atekanye, icuka mu bijanye n'umutekano gituma abahiganwa mu matora bidegembya bakavuga iryo bagona kandi n'abanyagihugu bagatora uwo biyumvamwo mu mwidegembyo, gufuta imitahe yasohorewe abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi abatwara amashyirahamwe yigenga n'abamenyeshamakuru, irungikwa ry'abasirikare na polisi b'umwe bwa Afrika na ONU boja gucungera amatora, irekurwa ry'abanyepolitike n'abazi ivyumviro vyabo harimo abaroye mu myiyerekano yo kugwanya ikindi kiringo ca president Nkurunziza mu 2015, nabo bose bagirizwa gutunga ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu kandi atari ivyo. Ukugurura amaradiyo yugawe nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 itahukanwa ry'impunzi no kuzisubiza mutwazo gusubiza imigambwe abayatswe, ukugurura amashyirahamwe yigenga abayarongoye bahunze bahunze bagasubizwa mutwabo co kimwe n'izindi ndongozi zose zahunze igihugu hamwe no gushiraho igisata cyihariye kidasanzwe co cungera amatora hamwe n'ibindi. Ishirahamwe ya Podash rivuga ko ridashira amakenga ko president Nkurunziza ashobora gusubira kwitoza mu mwaka uza. Biramutse bishitse nubwo ritavyifuza risaba makungu kwanka ibizoba byavuye mu matora kudasubira kugurisha ibigwanisho ku Burundi no kubwima umuhora uja kwibahari biciye muri Tanzania kufatira mbarugo gufata amatungo ari hanze y'igihugu y'abategetsi bose kubima impapuro zo gutembera kwirukana ingabo na polisi b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana no guhagararira amahoro guhagarika imfashanyo zose zihabwa leta n'izitangwa n'ibisata bya ONU bijeje guterambere harimo ni banki ya Afrika ijeje guterambere bad umwitwarariko ho gusubira kwitoza ariko president Nkurunziza uvuze ko inshuro nyinshi kuva mu mwaka uheze atangaza ku mugaragaro ibyizwa nshingiro rishasha
kamoneza ubuga CNDD nako mamenyeje ararundi n'amafungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira mu mwaka wa 2022 cyerekeye nimeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose nimwe zanje zose kuzoshigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera mu mwaka wa 2022 ninabyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cyacu no giteramira gushika ku iherezo ryanje nga ku isi
kuzirikana n'ikindi kintu yemeye uwoza kirirwa barahabiriza imbere y'inzu wanje umwaka wose ugahera naravugije mu Dr. Paul kubijyanye n'abuze sinatsingingo sinyobora gicinama abanyamugambo iwacu rekata n'igihingo nafashe uko nzirikana igihe gucanje nkabirikana n'ico ndi n'ico ngiza gukorera igihe gucanje ijya niyo ngingi bereye mu kuri igihe kugenda ijya nye n'ubundi zibindi rero reka ndoba mugambwe ndawukorere warahujije urandera urandamura nandi azi gusura mura abandi tuzofata umugongo umugambwe uragutse mwabagabo ijunde n'ijambo tuzokoma dukora gusenya ku mugozi umwe n'imigire mu ngenge
mu kurangiza ishyirahamwe Podash ryibutsa ko amahoro y'abarundi yatega abarundi gusa kuko n'ibibazo byabo bigira ingaruka ku karere n'isi yose rigahamagarira cyane cyane umwe bwa Afurika na ONU kuzitira ibintu bitarayangara. Eloge Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Kuri uyu wa kabiri naho abanyamurenge bari mu Rwanda baribuka imyaka 15 iheze bagenzi babo barenga 160 biciwe mu Burundi aho hari mu Gatumba. Turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru ari mu Kigali muri iki gihe akaba yakurikiranye iyo nkuru. Pierre Claver Nyonkuru, mwiriwe neza?
Miro neza.
Mutubwire ibitekanijwe kuri uyu munsi abanyamurenge biyuka imyaka 15 irangiye abagenzi babo bagandaguriye mu Burundi.
Kuri uyu munsi abanyamurenge biyuka imyaka 15 heze abagenzi babo bagera ku 166 biciwe mu Gatumba mu Burundi. Umuryango w'abanyamurenge Communauté y'abanyamurenge mu Rwanda bateguye ibikorwa bitari bike harimo ibija gutangura mu kanya kari imbere masaha nk'abiri kuza gushyira urugori rw'amashurwe no kunamira abahitanywe niho nyabwoko yahitanye Abatutsi muri 1994 mu Rwanda ku rwibutso rwa Gisozi. Hanyuma hagakurikira ibindi bikorwa harimo amajambo n'amatemoignage y'ingene ubwo bwicanyi bwaragenze ku bacitse hamwe n'andi majambo bajya gushyikiriza mu kanya kari imbere.
Haraheze imyaka itari mike Pierre Claver abanyamurenge bati akamu gasaba ko abantu bikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi bakwitwa intahe mu gahanga. Ivyo bintu ntibirashika abanyamurenge inyishwaro nkari
mu mwaka w'2013 mu mpera niho umuryango w'abanyamurenge w'inkuru y'igisagara ca Bujumbura byari bifariye abagabo babiri agatogwa atashe muhari FNL wagwana ico gihe hamwe n'umuvugizi wawo yitwa Pasteur Habimana ari nawe yagiye ku maradiyo y'igihugu na mpuzamakungu avuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'aba FNL bari bafurutse muri Congo basaga na Gatogwata. Icyo gihe rero abanyamurenge bitwaje bavuga ko abagabo babiri bohagarikwa ariko gushika n'ubu ntibahagarikwa. Abanyamurenge bakavuga bati nta cyizere bagifitiye ubutungane bw'u Burundi, bakavuga kandi ko ngo bagiye kwitura CNL mpuzamakungu mbona byasekeye kugira ngo ikurikirane ubwo bwicanyi mbere n'ababukoze nyamunda ariko bagasaba leta yabo yako ari iyo bikurikirana cyane kuko abiswe bari abakongomani
mu kanya gatoye cyane rwose. Pierre Claver niyo nkuru amatohoza yarabaye neza aradoma kuri utoki abo bantu
nta matohoza y'ubutungane arahera ni nako ubutungane bw'u Burundi buvuga ubuga ko atamatohoza arahera n'ubu ngo bukiri mu matohoza ariko nk'ishya mwemvuga makungu oni mu raporo yaryo amenyesha imana watu wote hana gateka kazi na muntu bo bose berekana ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imihari y'abagwanyi yaturutse muri Congo bya icyabonye murenge bari ahantu mu gasumba ku rugi rw'u Burundi na Congo abasifite icumi mbere banavuga ko bishwe n'abantu babwikira Burundi igiswahili hamwe n'ikinyarwanda mbere n'umuhari FMR warabyemereye icyo gihe ko ariwo wise abo bantu abanyamurenge bakavuga bati nyabona ubutungane n'ubukorere kuri ibi byose bigaragara maze wakoze ubwicanyi akwise ntaye mu gahanga.
Pierre Claver turagutera kamo uduhe idonido iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere urakoze.
Murakoze.
Mwikampi impunzi z'abarundi induta mu gihugu cha Tanzania abategetsi barafashe ingingo yo kugara ibitaro bitembera clinique mobile mu Gifaransa n'ingingo yakiriwe n'abi impunzi zo mu mazone ibyo vuriro ryahora rikoreramwo bakavuga kwaho bagiye kuzohora bivuza ari kure cyane. Inkuru ya Fidele Nsabimana umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika.
Iyo vuriro ritembera clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ryugawe itariki zibiri ukwezi k'umunani 2019 kumvuza itamenyeshejwe. Iryo vuriro ahanini ryavura impunzi ba mu mazone y'ikambi ari kure ayari kunkengera n'abatanzania baba mu kijiji cya Muhasha kiri mu burengero bw'ikambi ya Nduta. Abahora bafashwa n'iryo vuriro bavuga ko iryo vuriro ryari kirumara ku buzima bwabo.
Bisanzwe ko iri vuriro rizuguruka ryadufasha cyane kurabona kaya mazone iwacu n'abazone ari kure cyane. Iri vuriro ryadufasha n'ukuri turasabye mu dutakambire mu tuvugire n'ukuri iri vuriro kubabona badugaye n'ukwebwe no mu mazone ya kure ino mu 21 n'ukuri nitubona ngene tugiye kubaho kubona iri vuriro ryari ngaha badugaye ryadufasha cyane kweri ryadufasha n'ukuri turasabye mu tuvugire iri vuriro bari kumitseho n'ibadugare n'ukuri ryadufasha cyane mbere turatangaye kubona bafashe ingingo kuca bajugara tugiye guhera kuko yarari amavuriro yandi ari kure cyane y'iyi zone.
Nubu ahagara ku munsi wa gatatu turembye tugenda hiyo mu ya 15 no kuvuga gasanga ntituvuga hagara uko no kuruha twarusha hari n'igihe n'umugwayi emwe azari hatari ukubwira umushikane no ugasanga yarenze gose.
Abo bahora bavurirwa kuri iryo vuriro ritembera bavuga ko hafi yaho bo kwituye ari ku bitaro bya Kirindembe ariko aho naho bakavuga ko bakira abinjizwa ibitaro gusa. Abo barundi bahungiye Nduta basaba ko ibitaro byoza birakira n'abavugwa bata
ku bitaro bikuru mu bisanzwe bakira abantu barenze cyane 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 abana baca binjira ibitaro naye abandi bose bameze nk'abagwaye naho abagwaye bisabwe naho barenze bakabona umengo yarashobora guhaguruka emwe bamurika ku bitaro bitari mwegereye ngo mpakejo agacata nta bindi buvuze baho haba ku murango haba mwijoro keshi bavura uko nyene umwana niwe cyane cyane bakunda kwibanda bakamwakira agashenje bitana hari nabarenze cyane n'ahandi ugugendeka acataha uyo mutekere paracetamol imwe zibiri acataha akazoza kwivuza ku bitaro bitari mwegereye niko bagira
kino twasaba kwe nuko kwivuriro rikuru wo kwemera kuza baravura abantu bata kuko abaza kwivuza ku ivuriro bose abaca binjira ibitaro harimo ntabarahembye mugabo wavugaga habwe imitagataha gakira cyane ko rinjo twosaba kuko iri vuriro riri mu zone ya kane ni hagati mu nkambi hari amazone ari kurusha ngabigoye iyo umuntu yanda yakaza babakwe kumwakira akamuvura icyo njo twosaba kuba bohindura bakaza barakira n'abantu kwiri bivuza bata ku ivuriro rikuru.
Iryo vuriro ritembe clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ryatangujwe mu ikambi ya Nduta itariki 19 ukwezi kw'indwi 2018 inyuma yaho bugariye amavuriro abiri aho bita poste do sante ya gatanu ni ya gatatu iryo vuriro ritembera ryari rifise umugwi ugizwe n'abaforoma abizi by'isuku n'abizi by'imibano iryo vuriro ryagenda gimuka ku mazone ari kumera inkambi ku munsi wa mbere w'indwi bagenda gukorera muri zone ya 13 village ya gatanu aho bavurira aba mu mazone ya 13 12 na 16 ku munsi wa kabiri naho iryo vuriro ritembera ryaje gukorera muri zone ya 19 bakavura abo muri zone ya 19 20 na zone ya kabiri kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu iryo vuriro ryaje gukorera muri zone ya 21 rikavura abo muri zone ya 21 17 n'abatanzania ba mu kijiji ca Muhasha icyo gisanzwe kibamo abantu benshi muri iyo nkambi ya Nduta hasigaye amavuriro atimuka ane gusa rimwe muri zone ya mbere iyo 8 iryo muri zone ya gatandatu n'iryo muri zone ya 15 hakiyongerako ibitaro byakiri ndembe gusa abajeje ubuvuzi mu nkambi ya Nduta ntitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze kuyugagwa ry'iryo vuriro ritembera
banywanye bakunzirijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
muri kamera bandanya kumiriza iradio hinjwi rya Amerika Umunyarwanda Justin Faida afise ubwiye na gihugu bw'Abafaransa aherutse kuronka uburenganzira bwo kwenga inzoga inkangaza Hidromel mu rurimi rw'Igifaransa ariko yayise vin de banane de France no kuvuga umuvinyu wo mu Faransa ukozwe mu bitoke guhera urero ashora kugurisha inzoga yenga ku isoko mpuzamakungu yarahaye ikiganiro umumenyeshamakuru Veniste Nshimimana ari mu biro by'iradio ijwi rya Amerika i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza atangura amubwira uko yakiriye iyo ngingo
yego nabishimiye cyane ko byarangoye cyane uko ni ibintu nasabye imyaka 12 yose batanyemera kumva kimwe kimuritse nyuma y'imyaka yose nyine yumva cyagushimisha rwose
ariko kuba kubumva ijwi rya Amerika bakuzi hari n'abatakuzi twibutse gato ukuntu watangiye gukora aka kazi n'uyu murimo wo kwenga inkangaza
bo bune bitangiye kera nkiri mutoya 88 nabaga nitwa muri joke ugiye nkenga inzoga mu dukrabia nkadushira hirya mu mfuruka ngo abantu bese bizuti n'abarafite amakoye ako mbese abantu bese bizuti mbese bahafi ngo umuntu bayishimye ko ndafite ikitegezo cyo kora najya ku isoko ko hari abantu bishya shuzi inzoga ikaba vibare bamuhire Andre abitwa Mirko Birinda nabitwa bazigishuti mbese ngo ntabwo najye ku isoko magana n'abantu kandi nari mfite umugabo nkunda cyane w'itangazamakuru ngo ntabibangikanya nabyo ngo nkajya negereza gusa kujya ngo nishimishe gusa nishimishe n'abantu gusa
ariko nyuma ya 94 uri mu banyarwanda batangiye kwenga inzoga zipfundikiye mu Rwanda
ni kwemeze ko nyuma y'intambara nakoze itangazamakuru mu mezi make ya 3 gusa ntitandivamo nabaye nkuri hagarika nijya mu zo n'imyizo kwenga kuko abo bamuhire bose ntiye bagihari barwa binda batahari ufipare narasinyutse ntanzuga nimwe yibone yabonaga mu Rwanda furikiye mbese njye wazadukanye nyuma y'intambara barazigura badishima cyo gitoya ngiye mu exposition ba mu mudari nuko mpuza gukurikira nagura isoko nza kubona n'inkunga ya Capmel yo kunyigira umushinga ariko bireke finansuma bampaga sinayifata uko basha kuma faka menshi cyane nkabona kuyajira bizangura se basaka ati ora tikiza mu kinyamakuru nako tikiza mu gicuruzi nuko bisazamo ingwara nyinshi cyane bituma na market mushika mu Rwanda no kuzina mu France.
Ugeze mu Faransa se wakwisi ukomeza kwenga cyangwa wabihagaritse ukomeza nyuma byagenze gute?
Bo ngitu mu Faransa nshatse mbona formation ireba n'inzo kwenga n'izazo kurya z'ibinyobwa yanafashe cyane ko mu bintu basabaga mbere na mbere basaba ko nagira ntuza diplome y'ikenye n'ibintu byo kutugaya byo kurya bisukusitu sakandi ifite nyine bunda ifite ngo ubite nayise mbona formation nyine ariko sabuze kuba nakwenga nyine ku magaro baranyangira andiriga kandi nkanenga nanjye kujya nenga mpa abantu mbese b'ibisi cyangwa afite imiti mukuru kandi kuze mu Rwanda mbere y'intambara bwo birakomeza nkamanga hose zasabye nkabishaka izo bwo rero mukeze kwambije ubundi ampa cyangombwa nuko nanjye gukora gutyo.
Ariko se amoko y'inzoga wenga na yahe
bo unenga inkangaza nyine ita vendo parane do France akwa n'inzoga zindi zikoze mu mbuto zindi amacunga inanasi mange marakuca meme nanuza na gaperi n'izindi zindi ntaro ndwe nyinshi cyane ngo ziva ko ntuza kuva miza bisapa fitamo ko inzoga agira nko ku 8 9 yako zose nkaza bishya ku murongo misi mikeya no bizaba bisoko
amoko 8 y'inzoga izo nzoga uzengute ukoresha nka kwa kundi kwa gakondo kiwacu ushaka ishinge ugashyira mu muvure ukavangavanga ugakamura uzengute
oya kwashyeme bita maceration donc ugashyira no ufate nuza amafurungi ugashyira mu mazi amazi ubwo yakabavana mu ji ntago nkamura ukamura siribi ariko zangiza ne muntu zangiza mutobe kandi sita maceration akuntanga icyanga kurusha cyo kuzabona wakamuye ibi nisaba kwitondera guhozaho uko utinze gatoya biba oxide bo biba na fubizi imwe zirangirika bisaba guhora uziyitaho cyane ro
ariko se nk'ubu nk'abantu batwumva mu Rwanda cyangwa se mu Burundi nabo benga inzoga baravugira bati mbese ubwo buryo akoresha nibwo butubura kurusha ubwacu niki bakwigiraho kugira ngo nabo bashobore gutubura dufate nk'urugero nk'ubu nk'inzoga umuntu uri imuhanga ashatse kwinga inzoga yafite ibitoki bitanu cyangwa se 10 yakuramo litiro zingahe we wakuramo zingahe wa murushiki
aho ngaho burya umutobe uvamo bitewe no kunyitoye kimeze ari nk'aho bagiri umutobe mwinshi kandi umutobe mukya vitama bibaho ariko ubundi sisiteme ifite ko ya masiwasiyo mu bwe nyine umutobe wa mwinshi kurusha wo gukamura kuko nk'aho vanamo nka litiro 5 ukamuye ko kose nta kubeshya havamo hafi 10 pe bo 8 cyangwa 10 nta kintu kimwitakara mbese bose cyitwa umutobe cyose ukibona ko cyakabaye nta bikatsi bigiyemo amaganura nyine ngo ujugunye ndose bira mu Rwanda bose bikoze ntse baba batubuye izina zabo rwose si nta gufusha ubusa kwa nta gufusha ubusa.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio ya
imbere yuko dusezerana tubibutse amakuru twashikije twabwiye ku makuru ishyirahamwe APDH riharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu mu Burundi ryasohoye itangazo eka urwandiko rwerekana ukuntu indyane Uburundi burimo kuva mu mwaka 2015 zorangira. Twabwiye kandi na inkuru y'abanyamurenge bahava uyu munsi kuwa
bashi ba bibuka bibuka imyaka 15 irangiye abagenzi babo bicye mu Burundi mu kampi ya yo mu gatumba mu Burundi nshuti rero mwese mukunda radio ijwi ya Amerika ibiganiro twabateguriye bigaruka ngaha twashimiye engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma tukadushimiye na mukubida yadufashe kwigeranya ibiganiro twateguriye reka kandi dusubiye kubibutsa ku ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave za ku metero 19 ni metero 42 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 98.3 mugira amahoro turabashimiye mwese rero mwakoze gutega amatwi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Did you want to come so?